Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda turi kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi ndabaramukije mwese mbahaye ikaze kuri radio yanyu.
Turizeje na kwijana yuko mu bushanyi bw'intara ya gatatu no gukundisha igihugu bazobyemera, kuko mwabonye ko hasohotse abantu batarenga batatu cyangwa bane, abantu bantoye baringa.
Uwo ni Gabriel Banzabitonde amaze gutorerwa kuyobora APDR, urunani rw'amahoro mu Burundi. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Arabanzirizwa nayo hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wanjye Aloys Bigirimana. Aloys, waramutse neza.
Waramutse Jenny, ndamutse n'abariko n'abaduteze amatwi, murambabarira. Abashigikiye perezida wa Gabon Ali Bongo hamwe n'abashigikiye umukeba wiwe Jean Ping bose ku mpande zose bemeza ko batsinze amatora. Mu gihe ibiharuro ntabanduka by'ivyavuye muri ayo matora yo ku munsi wa gatandatu bizoshikirizwa ku munsi wa kabiri, Jean Ping w'imyaka 73 y'amavuko ejo ku munsi w'Imana yatangaje ko muri rusangi ibiharuro bimaze gushikirizwa byerekana ko ari we yatsinze. Umuvugizi wa perezida Ali Bongo we yameje ko umukuru w'igihugu agiye gutwara ikindi kiringo kigira kabiri. Nawe Bongo ubwiwe yatangaje ko arindiranye igishika ibizova muri ayo matora. Mu gihe Jean Ping yutahukana intsinzi, intwaro y'umuryango wa Bongo yari imaze imyaka 50 yoba isezerewe. Mwamenya kandi ko Ali Bongo yagiye ku butegetsi asubiriye se wiwe Omar Bongo, yafuye mu mwaka w'2009 inyuma y'imyaka 41 yari ayoboye icyo gihugu. Izo mpande zose uko ari zibiri zagirizanya hagati yazo kwiba ayo matora yabaye ku munsi wa gatandatu. Umuhari FARC warumaze imyaka 52 urwanya leta ya Colombia waraye utangaje ko uhagaritse intambara ejo ku munsi w'Imana hari igihe cy'isaha 6 z'ijoro mu masaha yo muri Colombia. Umukuru wo muhari azwi ku izina rya Timoshenko yavuze ati ababyeyi ntibazongera guhamba abahungu n'abakobwa babo bavuga ngo bahitanywe n'intambara. Ati gucanamwo n'urwanko turabisezereye muri Colombia. Perezida wa Colombia Juan Manuel Santos nawe nyene yari yamaze gutangaza ko abasirikare biwe atarusasu bazosubira gutumbereza ku barwanya leta kuva kuri uyu wa mbere. Mu kwezi kwa gatandatu niho izo mpande uko ari zibiri zasinye amasezerano y'amahoro i Havana mu gihugu cya Cuba, amasezerano arangiza intambara yari imaze imyaka 52 hagati y'abenegihugu. Iyo ntambara yari imaze guhitana abantu barenga 220,000, abarenga 5,000,000 nabo barateshwa ingo zabo barahunga. Chancelier Angela Merkel w'Ubudage asaba ibihugu vya Burayi kutugara imiryango ku mpunzi ngo nuko ari abayisilamu. Ivyo yabishikirije kuri televiziyo ARD yo mu Budage ejo ku munsi w'Imana. Abategetsi b'Ubudage bamenyesha ko bategekanya guha ubuhungiro impunzi n'abimukira bashika 300,000 mu kiringo cy'uyu mwaka w'2016. Benshi muri bo baje bava mu bihugu bya Afghanistan, Iraq na Siriya, aho bavuye bahunga intambara hamwe n'iterabwoba rigirwa na bamwe mu bayisilamu. Ibihugu bitari bike bigize umuryango w'ibihugu bya Buraya cyane cyane ibitumbereye mu gice cy'ubuseruko byaranse kwakira impunzi n'abimukira bava mu burasirazuba bwo hagati hamwe n'abava mu bihugu bya Aziya yo hagati. Ubushikiranganji wa mbere wa Czechoslovakia Bohuslav Sobotka yatangaje mu ndwi iheze ko igihugu ciwe kititeze kwakira igitigiri kinini c'abayisilamu, mu kuvuga ko babona ingorane abo bayisilamu bariko baratera mu bindi bihugu. hano muri leta zumwe za Amerika amajambo ashimikiye kumoko niyo abandanya fata ikibanza kinini mu kwiyamamaza kw'abakandida Donald Trump na Hillary Clinton bari kubahiganirwa amatora y'umukuru w'igihugu mu gihe abanyamerika babirabure barenga ibihumbi bitandatu murambabarira aribo bavugwa ko bicwa buri mwaka Trump avyegeka ku ba demokrate bananiwe no gushiraho politiki itomoye yo guhangana n'ibibazo bihanze ubwo bwoko bw'inkehwa ubwoko busanzwe bwugarijwe n'ibindi bibazo by'ubutunzi. Clinton nawe aramirira kuri iyo mvugo mu kuvuga ko Trump atamugambi n'umutomoye abafitiye kandi ko yamye asuzugura abirabure mu majambo yakunze kuba ashikiriza mu miyamamazo. Trump amenyesha ko mu gihe yotorwa yobo mukuru w'igihugu yubahiriza amategeko. Nayo muri Turukiya, perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan ashikiriza ko ashigikiye ku gihano cyo gufa kigarukanwa mu gihugu ciwe, avuga kandi ko ari icyifuzo cy'abanyeturukiya benshi. Yabishikirije mu gisagara cya Gaziantep mu bumanuko bushira ubuseruko bw'igihugu, aho yari kumwe n'abanyagihugu baharurwa mu majana.
Urakoze Aloyizi kuri aya makuru. Inshuti zacu, hari rero namwe mu makuru havugwa hirya no hino ku isi. Murumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi no ku rubuga rwa interinete kuri www.radioyacuvoa.com. Amakuru noneho yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahere mu Burundi. APDR urunani rw'amahoro rufite umuyobozi mushya. Nuwahoze ari umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi uwo mugambwe. Uwasimbuye ari muri gereza nkuru ya Mpimba kuva ku itariki 22 y'ukwezi kwa kane kuri mwaka wa 2016. Akurikiranwe n'ubutabera bw'u Burundi ku magambo yavuze bivugwa ko acyoza icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu. Ni nkuru mugezweho na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanga.
Ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwa PDR ryo kuri no w'Imana niryo giyemeje Gabriel Banza witonde kugira arongore uwo mugambwe. Iryo koraniro ryaranzwe no kutumvikana hagati y'ubahora ari cegera c'umukuru w'umugambwe n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi, bose bari bitoje mu kibanza c'umukuru w'umugambwe. Ingene amategeko agenga amatora abitegekanya nuko hitoje umwe abitavye ikoraniro bakoma amashi mu kumwemeza. Bamaze kuba babiri naho hakaba amatora. Ivyahavuye biba ariko uwahora ari cegera c'umukuru w'umugambwe niho kubwayo Fabiano acarava mu kibanza shariko kibera mu ikoranira arasohoka. Twabajije bamwe mu bamwegereye igituma batumenyesha ko bari bumvikanye ko hitoza umuntu umwe rudende mu kibanza c'umukuru w'umugambwa PDR Gabriel Banza witonde. Acaturwa bakovya amashi kuko yarasigaye wenyine, asigura ko amategeko yubahirijwe.
Ubu twatohisunzwe amategeko y'umugambwe avuga yuko nkuko bari bamaze kubivuga mu ijambo ryo kugurura, niyitoza umuntu umwe abantu bemeza mu gukoma amashi, ariko niba ari babiri hari abo dupapuro. Mugere twari babiri, umwe agaca yiyongorora, nuva ngo wacye yakora ya ngingo yo kwemeza mu mashi. Nuva rero natowe ku mugaragaro, nugwa n'abanyamahoro ba PDR, nugwa n'inkerebutsi za PDR, nugwa n'inadebukirwa za PDR.
Uwagiye kuramutswa PDR avuga ko yizeye ko ubushikiranganji bw'intwari yo hagati mu gihugu buzokwemeza ivyavuye muri iryo koraniro.
Turizeye na kwijana yuko mu bushikiranganji bw'intwari yo hagati n'ubukundisha igihugu bazovyemera, kuko mwabonye ko hasohotse abantu batarenga batatu canke bane, abantu bantoye baringa.
Naho biruko wari yashatse kwitoza mu kibanza c'umukuru w'umugambwe atashimye kuvuga byinshi, ntiyemera ibyavuye muri ayo matora.
Ni jewe nuguruye ikono kamiriza y'uno munsi nijikana nari hagaritse navuze ko ata matora yabaye abanyamugambwe bazicara baturi ibibazo akoraje gari umugabo ari katera. Rero nta matora yabaye, murakoze kandi nakirindeza ngaho murakoze.
Abatumire muri iryo koraniro harimo Tito Bucumi arongoye umugambwe MSP Nkinzo, ashikiriza ko ivyabaye byisunza amategeko y'umugambwe, ko hamwe hoba hari uwumva yarenganijwe yo kwitura ababijejwe.
Namwe abamenyesha makuru niho mwari mwumvise yuko mu ijambo ryo kugurura ikoraniro bavuze bati hitoje umwe no gukoma amashi, hitoje babiri naho haza kuba amatora. Muri icyo gihe rero nicyo gituma tuye tubona yuko ibintu byagenze neza, hanyuma tubibaza yuko ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu hamwe no kwigisha gukunda igihugu bazogira icyo babivuze ko kuko barungitse intumwa ngaha natwe twabibonye kandi bitubereye akarorero kuko kirazira gutinya amatora mu bisanzu amatora niyo atandukanye avuga ati ibintu nibigende gutya twebwe rero tuvuga duti byagenze neza hanyuma uzobona yuko bitamugendeye neza azokwitura ubutegetsi kuko iki gihugu kirafise ubutegetsi
abategerezwa gusubirizwa mu mugambwa PDR ku makosa atandukanye bagirizwa bari batatu umunyamabanga nshingwa bikogwa umushinguzi hamwe n'umukuru w'umugambwe uwo wa nyuma afungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba kuva ku igenekerezo rya 22 ukwezi kwa kane no mwaka Aimable Bakundukize yagirizwa kuba yarashikirije amajambo cyozi cegera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo amategeko y'umugambwa PDR atomora kujejwe ayo mabanga arengeje iminsi 60 ataboneka aca subirizwa ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya America
urakoze Evariste Nzikobanya nka kuri inkuru Umurwi Sendeyi ushinzwe gutunganya ibiganiro bihuza Abarundi wasohoye icyo bise ikegeranyo mfata kibanza ku byifuzo ababajijwe batanze mu mezi atandatu uwo murwi umaze ukora mu byo uwo murwi uvuga byasabwe harimo ko amasezerano ya Arusha yasubirwamo hanyuma itegeko nshinga rikajya hejuru y'ayo masezerano cyakora Leonce ngenda ku mana ikegera cy'urongoye umugambwe Sahanya Frodebu avuga ko uwo murwi wakoze akazi utemerewe n'amategeko Gana ngenda kumana yaganiriye na mugenzi wacu Eroje Wirikaneza.
Uyo mugwi ntiwakoze wategezwa gukora. Washinzwe gutegura integuro ushikiriza abo bihagiye ubutegetsi ku nguvu basenye amasezerano y'ashinzwe shingiro kugira bashobone ibyo bazojana mu biganiro yarushe. Ntimuhitire ngo n'umugwi ushinzwe ibiganiro byo hagati mu gihugu no hanze no hagati mu gihugu nta biganiro uri gukurakoresha nta biganiro wakoresheje kandi nzindana nabaho. Ni nkuko natwe twashyizeho umugwi uri kurategura ibyo tuzojana mu biganiro. Ntikwiga turagenda guhamagara menshi amakuru twe turibereka tubwira abanyarwanda ngo twateguye icyaka twebari. Iriya ninteguro yabo si ibyo abanyagihugu bashikirije cyo ni cyambere icyakabiri cyatubabaje no kumva umusenyeri yubaka gutanga raporo avuga yuko yabajije abanyagihugu bagowe barushi ubwikanyi ukwangazwa ugupfungwa inzara ubushomeri imigendanire imibi hagati y'igihugu cy'u Burundi n'amakungu akaza avuga ngo ibaraje ishinga nibazo bitatu ikibazo cyuko umukuru w'igihugu watowe yotwara bushika ubuzima bwe bwose bukapfuye bwa kabiri ngo ko abahoze barongoye igihugu cy'u Burundi batoba muri sena bwa gatatu ngo ibwirizwa shingiro byeje amasezerano yarushe ngo nibyo yasanze bikuru bikuru biracinga abanyagihugu ndakamara amazi irababaje ntibishoboka yuko woje mu banyagihugu ntibakubwire cyane cyane ingene ubwikenyi guhagarara ati tubarize ingene ubwikenyi guhagarara tubarize ingene abantu boreka kwangara ingene abana bahunze bugaruka abapfundwe ni bopfungu ingene twosubira kuronka amafaranga tukiteza imbere icya gatatu cyatubabaje arico naco gikomeye gose nukumva yuhaka kavuga ati twarabajije abanyagihugu ibyo bashikirije ni ivyo kugira ngo umenye aha abanyagihugu bahagaze ku kibazo icyarico cyose niba yubahiriza ubwizwa shingiro hamwe yaba yakoze yisunga ubwizwa shingiro ko nta ubizi inzira ni zibiri gusa zonyere zitekanijwe mu ngingo y'indwi y'ubwizwa shingiro iya mbere nuko ubabaza abonye warateguye ikibazo neza ukagenda kibazo kuri iki kibazo muhagaze bishura kuri ego cyangwa oya referendum none yababajije ikibazo ikihe byari kimwe kimwe kuko ni kimwe kimwe si byose ndibo byishura ko byose ari bitatu cyangwa bine ni kimwe kimwe kabazo uti kuri iki muhagaze ubwa kabiri nuko ugenda mu nama nshinga mateka iba yitoriye n'abanyagihugu kuko bashobora kuseru byimviro byabo bonye nubwa muri referendum cyanke bakabishisha mu nama nshinga mateka Naje yaramaze kuvuga ihagaze ku kibazo cy'amasezerano y'ashe n'ubwizwa shingiro hari mu mwaka wa 2014 mu kwezi kwa gatatu aho rero aho zarongwe igihe Petero Nkuru nziza ni gihe yaragiye kubaza inama nshinga mateka ko yoshobora guhindura ubwizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha agasaba kwitoza ubwa gatatu baramubwiye bati oya ntibishobora kandi bikunda bati ibijyanye n'ingingo ziri mu masezerano y'Arusha kugira zishobore guhindurwa ni impaka abanyapolitiki bazabanze basubire hamwe barabe aho bageje kwishyira mu ngiro barabyamaze gushyirwa mu ngiro ibitarashyirwa mu ngiro ibyo hindurwa ibyo vamwe ibyo kongerwa byose ntibiraha Niyaba rero yisunga ibwizwa shingiro akubahiriza nina amashinga mateka n'akenzo mateka isubika abanyagihugu ibyo bintu byari kuvuga urumva rero igisigaye nuko bya biganiro byose byarusha bya biganiro byohuje abarundi kugira uruhagara ruhagarare ubwikanyi buhagarare abapfunzwe bapfungugwe igisirikare gisubiye n'igipolisi bisubiye gutunganya kuko twabisezeranye amasezerano yaje kose ko bikimeze iyi migwi ifite ibigwanisho yako ibigwanisho haboneka amahoro n'umutekano mu gihugu itunga ry'igihugu imigenderanire hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu na cyacara badufasha ibe myiza basubire kudufasha turonka amafaranga y'agaciro rero urumva byose barahanaguye nta na kimwe kizosubira gushoboka kuko ibyo cyayibandanya ni ubu inzira ya politiki turayivuyemo kubera umusenyeri kuko ibintu ntizo hagarara honye ni gusa burya hazoba ndanya cyangwa birukinye nyuma y'abantu ngo barabyanse barabyeme kwije tuzovyanga ibyo tuzovyanga n'abandi bazovyanga bace baguma batwirukako naje kuvuga niho mpereje ibyo kuvuga ngo ibyo bashingiro byo jaheje y'amasezerano yarusha ntibishoboka kugirwa shingiro ririmo ibice bibiri gusa ni gice kijanye n'ibyintwaro bijanye n'ingene ibyo by'amatora bibaho mbona ibyo abantu bashira imbere se n'intwaro ibyo by'amatora gusa niki gabane cha gatatu kijanye n'ibyo mutekano by'igisirikare y'ipolisi n'ibyo by'inzego z'iperereza ibyo navyo navyo nyine babigarukanye ku kagwe gato yiko abantu bakingira inyungu z'ababishizeho mu kibanda cha kabiri ariko gabane cha mbere gikuru cyereke abanyagihugu kijanye n'ibyadushikiye ku Burundi kuba tuvuga nko muvuga muri 60 abantu bakabivuga ati ibyatumye tujyana n'iri inyishu icyo nta kimwe kwitwa shingiro n'icyo bagomba tugihebe mbe yore ko baravuga mwenu tugihebe rero nuko uvuga bakoze ibyaha byose bagome bidegembye uko nyene bimwe twavuga by'umugwi ujejwe gutohoza kuri gundi katse biri mu kigabane cy'ambere duje duheba ko bitanye ubwizwa shingiro ubwa kane ingenzi gicuco kuba mu buryo bunyuranye bwose n'amaheriyo yumva biri mu kigabane cy'akane ndeke rimwe ubwizwa shingiro twoca duheba ije twoca duheba ariko nti wumva yuko nko musenyeri ibintu ariko arakora ibintu bibabaje cyane kugira ngo ubwizwa shingiro uko rimeze rije hejuru y'amasazene yarusha nuko bada tukabyumvikana ibyo byose bikajama ariko su bizobanzwa bigwe bikagari byo bizoshoboka ko tuvuye mu biganiro yarusha umva rero musenyeri yagiye gukorera nyina bari bishyizeho ku butegetsi basenye amasezerano yarusha abafasha kuyasenyura no gusenyera kwitwa shingi
ariko nabo bavuga ko umugwi w'igihugurije gutunganya ibiganiro hagati y'abarundi ukorera ubutegetsi wowe uvuga uti duhamagara abantu bose kandi n'ubu twiteguriye kuzoja no hanze mbere n'abamwe batunganya imyerekano y'urwanya ikingo cya gatatu cya president Nkurunziza ntawe ubakumiriye ikindi umuguvuga uti mu masezerano yarusha harimo tunenge nk'akarorero batanga baravuga bati nk'abatwa ntibigeze bavugwa ntawe bavugwa bavuga ngo ibice 40 by'abatutsi na 60 by'abahutu bati utunenge turahari abanyepolitike mu vyemere
icyo si kibazo cyujya mugwe icyo ni kibazo cyo kurabaho tugejeje mu gushira amasezerano yarusha nenda bikubwiye no tuzoraba tuti mbe mu bya politiki byo twatwumvikanye byifashe gute tuvuge nk'ibyo byo kujyanye kugabangana ubutegetsi abako batagiyemo boja mu gute icyo si kibazo urinda kudakononera amahera ngo ugiye kubaza mu gihugu kuko no mu bizwa shingiro rihari ibyabatwa byaragiyemo kumbure ndibikwiye gusa nkuko abatutsi bashoboka ko bitakwiye nkuko abatutsi bashoboka ko bitakwiye buje hari abahutu bavuga ati dukwiye 85% eh ene abatutsi bavuga bati tweze turangana dukwiye 50% ariko abatwa muna amashinga amateka bari muna amankenguza amateka bari ubu nahandi bari kora jo borongo kuko nabandi bariyo bidakwiye byo rero nibazo tuzokwiga abantu bashatse tweze tukagira ibinga kuko nikikiri kibazo kuko abajaho bose ndacuma mara usanga baje kurondera itunga ryabo gusa
Leo nsenge ndakumana icyegera cy'umuyobozi w'umugambwe Sahwanya Frodebu mu Burundi kuri mikoro ya mugenzi wacu Eroge Wirikaneza. Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Naya bona nte
biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatano. Ni video y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri Afrika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse kwijwi rya Amerika. Tuve mu Burundi noneho tujye mu Rwanda. Banki Nkuru y'Igihugu yavuze ko ifaranga ry'Urwanda ryataye agaciro kuva mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka ushize kugeza mu kwezi kwa gatandatu k'uyu wa 2016 ku kigero cya 6.9% urigereranije n'idolari rya Amerika. Guverineri wa Banki Nkuru y'u Rwanda yavuze ko guta agaciro kw'ifaranga ry'u Rwanda byatewe ahanini n'igabanuka ry'ibyoherezwa mu mahanga. Mugenzi wacu Asumuta Kaboyi uri Kigali mu Rwanda adufitiye inkuru.
Banki Nkuru y'Igihugu igaragaza ko ufatiye nko mu kuboza 2015 kugeza kuri 16 kanama 2016 ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro kugeranya cya 6.9% urigeranije n'idolari rya Amerika n'9.4% ugeranije n'iriyero. Ibi ngo byatewe ahanini n'ubuke bw'ibyoherezwa mu mahanga, ubwinshi bw'ibikenerwa gutumizwa hanze no gukenerwa kw'idolari mu bigo bitandukanye. Guverineri Rwangombwa yavuze ko ibi bidakwiye gufatwa nk'igikuba cyacitse mu gihugu ko hari ubwo bitanga amahirwe y'ubucuruzi ku nganda zo mu gihugu.
Biba bibiyo uko kuzamuka kw'igiciro cy'idolari bidashingiye ku bipimo fatizo by'ubukungu. Hakazamo abarusangura mu nduru, aho nibwo bavuga ko biri bugira ingaruka nini mbi ku bukungu mu gihe gito cyane. Ariko uko bigenda birushaho kutwongerera ubushobozi bwo guhangana ku isoko mpuzamahanga. Uko ifaranga ryera ry'ikongo rifite agaciro niko byorohereza abakora ibyo bintu kubikora badahenzwe cyane, igiciro cyabyo kikaba cyakorwa guhangana ku ruhando mpuzamahanga. Niyo mpamvu tuvuga ngo abantu bagombye gufata guta agaciro k'ifaranga ko ari ikintu kibi. Kibi gusa ngo bihangayikishe ngo bisabe ko tuzana imbaraga zose zibaho kurwana n'icyo kintu. Ntigihinduke ngo byacitse ko ifaranga ryataye agaciro. Iyo bigendanye n'ibindi bipimo by'ubukungu ni ikintu kitagombye guhangayikisha cyane.
Rwangombwa yagaragaje ko kugeza muri kamena 2016 u Rwanda rwongereye ibyo rwoherezaga mu mahanga ho 16.5%, ariko amafaranga rwinjije agabanuka kabiri n'ibice 4%, kuko kugeza muri kamena 2016 miliyoni 368 z'amadolari avuye kuri miliyoni 178 z'amadolari yinjiye mu gihe cy'umwaka 2015. Umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Emmanuel Hategeka yavuze ko mu gukomeza kugabanya ibyo u Rwanda rutumiza mu mahanga rukoresha ibikorerwa mu Rwanda, leta yerutse kwemerera abashoramari kubaka uruganda rutunganya isukari mu burasirazuba bw'u Rwanda. Uru ruganda ruzaba rufite ubushobozi bwo kugeza ku isoko toni 100,000 ku mwaka. Uru ruganda rwitezeho gufasha igihugu kugera ku ntego zacyo zo kwigira by'umwihariko mu birebana n'umusaruro w'isukari y'imbere mu gihugu mwaka w'2020. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ni mwanya w'amakuru ya siporo n'imikino muragezwaho na Jean-Claude Munyandinda uri Kigali mu Rwanda.
Umupira w'amaguru, ikipe y'igihugu Amavubi iritegura umukino uzayihuza n'ikipe y'igihugu ya Ghana kwa gatandatu w'iki cyumweru tariki ya gatatu y'ukwezi kwa cyenda. Ni umukino ku munsi wa nyuma mu matsinda mu guhatanira itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afurika cy'ibihugu izabera muri Gabon mu ntangiriro z'umwaka utaha. Uyu mukino wa Ghana n'u Rwanda uzabera Accra nta kintu kinini uvuze hagati y'aya makipe yombi, kuko Ghana yamaze kwibonera itike yayo mu gihe Amavubi y'u Rwanda yo yarangije gukura y'amaso muri iri tsinda ririmo andi makipe abiri ariyo Mozambique n'ibirwa bya Maurice. Nyuma yo gusezerera Jonathan McKinstry warumaze umwaka n'igice atoza ikipe y'igihugu y'u Rwanda, Minisiteri ya Siporo n'Umuco yari yahaye akazi abatoza babiri bo kumusimbura aribo Jean Gilbert Kanyankore na Eric Nshimiyimana. Cyaje gutungurana nuko aba bagabo babiri bahise birukanwa bataranatangira gukoresha imyitozo. Mu mukino uzahuza u Rwanda na Ghana kuri uyu wa gatandatu, Amavubi y'u Rwanda azaba yobowe na Jimmy Mulisa yungirijwe na Vincent Mashami, naho umutoza w'abanyezamu akaba Thomas Wembo. Tunyarukiye mu mukino w'intoki wa handball, ikipe y'igihugu y'u Rwanda ku bakinnyi batarengeje imyaka 18 iri muri Kameruni mu irushanwa rihuza amakipe mu karere ka 4 aka gatanu n'aka gatandatu muri Afurika. Iri rushanwa ririmo kubera mu mujyi wa Yaounde rizasozwa ejo kwa kabiri. Abakinnyi b'u Rwanda baserutse ni 14 aribo Steven Niyongere, René Mutoni, Cedric Murisanze, Bruno Sengoga, Albert Musoni, Igirimpuhwe Gadi, Samuel Mbese Utunguwe, Yannick Karenzi, Emery Ndayambaje, Moise Iradukunda, Fiacre Munezero, Aimable Nzayisenga, Emmanuel Nshimiyimana na Isaie Izabayo. Umutoza w'iyi kipe Sylvestre Mudaharishema avuga ko abakinnyi be bazihagararaho uko bashoboye.
Bogaruno no gutsinda. Nawe agenda avuga ngo agiye kwitabira cyane cyane ko aba bandi bwa mbere bagiye gusohoka. Ubundi twakinaga imikino ya Challenge Trophy ya nitwa nkora gukina cyane muri rusange, ariko no tujye kwitabira igikombe cy'Afrika. Ni uburyo kugira ngo abana bacu banamenyere duhere hasi, abana bari mu ino rume bamenyere kandi bazageraho bagera hahagije, kuko turabona ko handball yacu irimo gende zamuka kandi muri amakipe ya Afrika y'Iburengerazuba irimo abantu babasore cyane banini, kuko abana bitangiye bafite infrastructure babitangiye hakiri kare, ariko twumva natwe tugomba kugira ngo tugere tunarebe.
Nyuma y'iri rushanwa ry'akarere ka 4 aka gatanu n'aka gatandatu muri Afurika, ikipe y'igihugu handball kwa kintu batarengeje imyaka 18 izahita yerekeza ibamako muri Mali mu irushanwa ryo guhatanira igikombe cya Afurika. Yari Claude Munyandinda, i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta y'igihugu cya Ethiopia yaragize intambwe zikomeye mu rugamba rwo kurwanya ikiza cya SIDA mu gihugu. Mu mwaka w'2015 Ethiopia yaremeje umugambi wo gutuma ibice 90% by'abantu bafise SIDA bamenya uko ibintu byifashe n'uko ibice 90% baronka imiti. Mu gihe umugambi ari ugushika kuri ivyo bice 90%, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Ethiopia bufise imigambi yo gusuzuma abantu 13,000,000 mu kiringo c'umwaka uza. ubwo bushikiranganje bwatanguje umugambi catch up werekeye gupima sida abantu ku itariki 26 z'ukwezi kw'indwi uwo mugambi uzotuma abantu miliyoni 6 bapimwa mugera wa sida mu kiringo cy'amezi 3 yimirije umugambi catch up n'umugambi ukomeye ugushikira abanyagihugu bafise sida muri Ethiopia yamara batabizi hamwe no kubaha imiti ijejwe gutuma babandanya kubaho leta ya Amerika ishami gishiramwe onijejwe kugwanya sida n'ikigo mpuzamakungu kijejwe kugwanya sida igituntu na malaria biriko bikorana n'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu muri Ethiopia kugira bifashe mu gikorwa cyo gushira mu ngiro umugambi catch up ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu burashigikiye kandi umugambi test and start aho abantu bafise umugera wa sida batangura gufata imiti bidatevye umuntu hataravyaho indwara yabigeze muri iki gihe abana bose n'imikangara iri munsi y'imyaka 15 abapfaso n'ibibungenze abubakanye aho umwe muri bo afise umugera wa sida abarwaye igituntu n'abagurisha imibiri yabo bashobora gutangura kuvugwa bidatevye hisunzwe umugambi test and start mu gihe leta ya Ethiopia iri kikora kugira ishyireho umugambi ugenewe abantu bose basanganywe umugera wa sida leta ya Amerika nayo nyene ishigikiye umugambi test and start iriko ishimikira ko twigoro twugushikira abantu basinzikaye kurushiriza mu bice babamwo yahisemwo ibisagara 20 by'ugushimikira ko muri cyo gikorwa imigambi catch up na test and start igenewe kubona ko abantu bafise umugera wa sida baronse kugihe imiti ituma babandanya kubaho no kubona ko igihugu cya Ethiopia gitera gishika ku mugambi cihaye cuko ibice 90% by'abantu baronka imiti leta zunze ubumwe za Amerika zirishimiye kuvyerekeye gukorana na leta ya Ethiopia n'abandi bakorana mu makungu mu gikorwa cyabo cyo gukingira abanyagihugu bo muri Ethiopia ikiza cihe inkumbi cya sida
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mugenzi wanje Aloyse Bigirimana hagiye kubagezaho inshamake y'amakuru.
Mu gihugu cya Gabon abashigikiye Perezida Ali Bongo hamwe n'abashigikiye umukeba wiwe Jean Ping bose batanguye gutangaza ko batsinze amatora bavuga mu gihe ibiharuro ntabanduka byivyavuye muri ayo matora yabaye ku munsi wa 6 bitezwe ko bishikirizwa ku munsi wa 2 muri Colombia muhari wa FARC warumaze imyaka 52 urwanya leta y'ico gihugu warayutangaje kuhagaritse intambara ejo ku munsi w'Imana umukuru wowo muhari hazu ku izina rya Timoshenko yavuze ati ababyeyi ntibazongera guhamba abahungu n'abakobwa babo bahitanywe n'intambara ati ugucanamwo n'urwanko turabisezereye intambara yarimaze guhitana abantu barenga 220,000 abarenga 5,000,000 nabo barahunga igihugu mu Budagi chancelier Angela Merkel w'ico gihugu asaba ibihugu vya Buraya kutugara imiryango ku mpunzi ngo nuko ari abayisilamu ibihugu bitari bike bigize uwo muryango na cane cane bitumbereye mu gice c'ubuseruko vyaranse kwakira impunzi n'abimukira bava mu burasirazuba bwo hagati hamwe n'abava mu bihugu vya Aziya yo hagati muri Amerika amajambo ashimikiye kumoko niyo abandanya afata ikibanza kinini mu kwiyamamaza kw'abakandida Donald Trump hamwe na Hillary Clinton mu myiyamamazo barimwo yo guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu.
Urakoze Aloyse Bigirimana kuri inshamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha naha bihumurije nshimiye abadufashe ku buhanga bw'ibyuma. Wafashe amajwi agashyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije amahoro y'Imana mugire ibihe byiza mwumva radio yanyu Radio Ijwi ry'Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.